ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buratwibutsa ko dutegerezwa kwitwararika amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice. Tubahaye urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice, tuzoba tubakingiye indwara z'agasama, rubeol na rudadadi.
Baramutse ndagende baye nikaze mura no makuru na makuru nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Guhabwa inshumbusho n'ivy'umuryango w'umuyisi president Cyprien Ntaryamira usaba ishyirahamwe ry'indege uwo yahoze hari umukuru w'igihugu yarasabye mu bwishingizi. Aho ni mu gihe iryo shyirahamwe ry'indege rimenyesha ko inshumbusho yatanzwe nk'uko amakuru twaronse abivuga. Nayo mutambukanyi uwo yahoze ari umukuru w'igihugu asaba leta y'u Burundi ko yofatwa nk'incungu y'amahoro no kunwanisha abarundi. Abakozi bahurikiye muri syndicat Straset mwishyirahamwe CTMU basaba kurenganurwa ku bijyanye n'uturusho bategerezwa kuronswa hamwe no gutekanizwa kazoza muri INSS. Ivete ni jimbere ni jengomanda bashikiriza n'amakuru iri yakadogo ni warikatuma amajwi bashikira ayo n'ayandi ni mukanya sangwe kazi
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Nongere ndabayikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'uburimyi. Ugushora ivyimbugwa hanze y'igihugu vyaragwanije imuntumbero vyaragwanijwe muntumbero yo gukingira umwimbu ubonetse mu gihugu. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa kabiri. Nayo ku kibazo cuko ibiciro vy'ivyimbugwa bimwe bimwe vyaduze kandi umwimbu wagenze neza, Deugide Rurema yishura ko biva ku badandaza bikikamukiza acamenyesha ko bazobishikiriza ubushikiranganje bubijejwe kugira babigwanye. Inkuru tubaza Mutore.
Twaramaze kubona ko kumbibe z'ibihugu nkariya muri za Muyinga ahazaru yigizarutana ibifungurwa byaragenda hano. Ico gituma twasabye yuko twaranafashe n'ingingo tuguhasha abo boba bashaka konona umwimbu ngo bawuhereze hanze. Ubu tuvuga tutabene igihugu ni wanze bafungura umwimbu bagira amagara meza. Cyuko muvuga yuko ubunaho erega badandaza amabi bikise mukize. Naje navyumvise ariko kiganiro nco kibereyeho kugira ngo turemeshe abene igihugu. Nihagira ubusubira kwikinga mukiza kugira ngo ashobore guhenda abene igihugu. Ikintu kidunezera kiduhimbara nuko tubona ko kurubuga ibintu byifashe neza umwimbu cangwe imirima n'ubu igenda iteye mushane. Tukavuga tuti ibi navyo by'ibiciro tuzobishikiriza umushikiranganje ajejwe ubudandaji kugira ngo aba badandaza ntibaze kwikika mukiza bitwaje ibi n'ibindi.
Tukiri muri ico gisata nyene kubira ibinogo mfasha gutora ikawa hamwe n'umuyaga nkuba bakabonesha nibura aho bikirira ikawa nimwe mu ntambamyi itonerero ubuyezi ryo muri zone na komine Makamba ryatanguranye kuri uyu wa kabiri isekereza ryo kugurura ikawa mu uyu mwaka wa 2020. Tuyikeze Aloyse arirongo yabivuga ashikiriza kandi ko mu ikawa abarimyi bashora harimwo itameze neza mu gihe bafise ihangiro ryo kugura ikawa rya kanoveri uyu mwaka ibituma baca bategeka abo barimyi kubanza kuyitora kugira nziza igugu kwayo. Nubwo abarimyi batari bake bashoye batavyakira neza muri BPAE Makamba bemera ko bazobishikiriza imbere ubundi ngo ivy'ingorane z'amatonerero babiheruka kera nkuko iryo kawa yahora mu minwe yabikorera utwabo.
Mu mwaka wahera ntibaronga none ubu urabona biko dushira mu mato tukabanza
uwo numwe mu barimyi bikawa twasanze ku itonerero ubugezi ryo muri komine n'intara ya Makamba avuga ko ataramenyereye ibyo gutorera ku itonerero ikawa ku buryo bwimbitse nkuko atanguye kubibona muri uno mwaka.
Mu mwaka wahera ntibaronga ntibashira mu mato none ubu urabona biko dushira mu mato tukabanza gutora ibyo birere hanyuma n'ibindi twari twatoye byumye none tugaca dusubira
no kurara bamwe baruhava barara ko ni nyinshi n'ibyombo byo kuronga ngahanda bana ntivyo bakuye
kubga tuyikeza Aloyse arongo iryo tonorero buyezi ngo ni ngombwa ko bayitora kandi neza kuko ngo bafise intumbero yo kugura ikawa izoba ya kanovera kandi kenshi muri uno mwaka.
Ego ikawa twasanze atari nziza cyane, icyo gituma twabonye yuko nibwo gira igihe cyo gutora cyane kugira atoroka ya kanovera
nubwo biruko gwijyo tonorero lirabuza ibinogo mfasha gutora ikawa ndetse n'umuyaga nkuba ivyo fasha kubwiwe gushika kuri iryo hangiro nkuko abandanya bivuga
aho twovuga nk'igiko cerekeye ibinogo bita back to frotezo izo back to frotezo kuri izine buyenzi nta biriho ni binogo bubaka hanyuma bagashiramo amazi umwe n'igihogazanya gahawa barushiramo aho gahawa kiwe hanyuma akarerembye kakaba ibihuga n'uko nagaho kataba kameze neza hanyuma gasegeye hasi kakaba aragahawa keza ariko kitwa serize a dusaba yuko ibyo binogo byubaka
mu biro by'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba bakavuga ko ico kibazo iryo tonero rifise bazogishikana imbere ubundi ngo ivyingorane z'amatonorero ntibari babimenyereye kuko vyahora mu minwe y'abikorera utwabo Jerome Hakizimana Makamba Radio Isanganiro
arakoze Jerome Hakizimana haje kudushikiriza iyo nkuru mirima y'ibitoke ibiharaga ibigori niyo yarayononekaye biturutse kumvura nyinshi hivanze n'igihuhusi n'urubura mu mitumba igize amakomine ya Rugombo na Mugwi yo kumugoroba uyu wa kabiri abanyagihugu basaba ubufasha mu gihe bari biteze kwimbura eka nabajeje intwaro kuri iyo mitumba basaba ko abagira neza bubafasha urongo ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara amenyesha ko abafundi b'indimo batanguye kugira intonde z'abahuye n'ivyo bibazo
Isanganiro
Kwisaha zitandatu n'iminota 34 tubandanye n'amakuru yacu umuryango w'umuhisi president Cyprien Ntaryamira uba ku mutumba gitwe muri zone Mageyo ya komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura usaba kumenya ukuri ku rubanza rw'abagandaguye uwabo mu gihe imyaka 26 irangiye arasiwe hejuru y'ikibuga c'indege ca Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na mugenzi we president Juvenal Habyarimana uwo muryango ubona ko hari hakwinshumbusho amakuru uruganda rwa radisanganiro rufise amenyesha ko ishira hamwe iyo ndege yari yasabye umwishingizi yatanze indishi naho bamwe muri bo yarigenewe batarayironka ni nkuru tubaza Mihai Kanyange
Matoza nanyaruke guko imyaka 26 ari kwihangana twari ihanganye
Mugacimbira rubizi ku mutumba gitwe ni huwo muryango uba uva kwikaburimbi kwibarabara ry'igihugu nimero ya mbere hafi ya zone Mageyo ukasuje buryo duze nk'iminota 15 ushika ku muhana ahahoze haba bavyeyi ba president Cyprien Ntaryamira nduze nongeye kumanuka kuri iryo kaburimbo kwisaramara hafi yaho president Cyprien Ntaryamira yahora afisi yororero nkaba ndahasanze bamwe mu muryango ngo wiwe uyu numwe mu bo bavukana avuga ko inyuma y'imyaka 26 atakuri baramenya kuwabo
imyaka 26 iheze aganda ku barasigiranye mu babaro munini intondo nini nyinya cyane gose kintu twasaba twano dusaba leta barabuze ikintu kidukurikiranira uwacu umuvukanyi wacu ngo baduhoze mu babaro twararindiriye umuntu numwe yo bidushikira ko twarahebura tushaka gasumbusho kuko imyaka 26 turindiriye tugahebura tukarumva twashaka abadukurikiranira umuvukanyi wacu
kubw'uyu nawe nyene wo muri uwo muryango atuwabo yaragandaguwe akabona ko umuryango wari ukwiye kwibukwa
twumva yuko urumva wacu yaragiye yarapfuye bakavuga yuko yaguye mu isanganya ariyo sanganya rero twebwe ntituzi ko iyo sanganya urumva bari kumwe na Havyarimana na President Cyprien rero tukumva yuko indege barimo bayikoroye nibareke kuvuga ko ari sanganya ahubwo bavuye ko bamugandaguye nibarabe uwo impamvu yo byavuye ko afatwa acibwurubanza kuko urumva yaragandaguye
uyu mukenyezi asanzwe aba muri zone ya Mageyo akabona ko iyo zone ahubwo yarikuye gutezwa imbere ngo kuko ituruka mu mukuru w'igihugu
jewe ndi muri zone Mageyo jewe napfuke numva mukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yapfukiye ngahi Mageyo rero kumwanya yapfukiye ngahi Mageyo narumva ko yakora imigambi myinshi cyane kandi bamwise ataranatwara koze barakwiye guteza imbere zone Mageyo
iruhande yo gusaba ko akabarabara gashika ku muhana kokogwa uyo muryango ubona ko hari hakuyinshumbusho
twebwe ikintu kihaba twama twumva ivyo bivugwa ariko umunsi mukuru we ugeze mu mwaka nimba ari asirasi y'indege yuko yarashwe hamara ariko kugira natwe turonke ubuzima nkuko yagomba kutondera ubuzima bwiza
kuri ibi amakuru hadiyo isanganira ifise nuko isosiyete iyo ndege yarashwe yari yarasavye mu ishingizi Societe d'assurance muri mugigi Faransa yatanze indishi biciye kuburanira imiryango y'abari muri iyo ndege gucyo igice kigenewe igihugu cy'u Rwanda ngo kiratangwa eka n'indishi ku miryango y'abari muri iyo ndege ngo yarasohotse nubwo iyo miryango itarayironka
Urakoze Mirai Kanyange umutambukanyi uwo yahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko uwo yahoze hatwara u Burundi nyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye yofatwa nk'incungu y'amahoro no kunwanisha abarundi mwikete yandikiye umukuru w'igihugu kwa gatandatu ndamukiza 2017 mugihe hibukwa ku nshuro ya 23 igandagurwa ry'uwo yahoze aramutswe u Burundi Sylvana Mpabwa nayo Ntaryamira akabasaba leta gufasha kugira ukuri ku igandagurwa rya President Ntaryamira kumenyekane Charles Makoto
muri iyo kete Sivana mpawe nayo Ntaryamira abonako umugogo kumenya ukuri no kunyanisha barundi udashora kuzorondera ukuri kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira imvo itangwa nuwo yahoze ari umutembukanyi wa President Ntaryamira nuko indege yarimwo yarasiwe ku butaka bw'ikindi gihugu agira ati nipfuza gusaba leta y'u Burundi ko yosaba mwishiramwe mpuzamakungu ni hagashinga umugwi mpuzamakungu wigenga werekana ukuri kuvyabaye abateguye n'abakoroye indege y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari mu President Ntaryamira ndugaye twa mugina kubwiwe ngo uwo mugogo tuma haboneka ivyagiriji vyokoregwa ko n'ubutungane mu ntumbero yo guhoza abarundi n'imiryango yabuze abandanya agira ati mboneye akaryo ko gusaba abarundi ndabicishije ku rwego rwanyu rw'umukuru w'igihugu gukora igikorwa cyo gushimiranya kwigenderera Ntaryamira Cipriano mu kumugena nk'incungu y'amahoro mu gushima ubutwari bwamuranze n'ishaka rikomeye mu bijyanye no kunywanisha abarundi no kugarukana inyifata ibereye ico yise discipline mu rurimi rw'igifaransa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu umukenyezi wa Ntaryamira agaruka kandi kwigenwa rya President Ntaryamira byumvikanywe ko n'abari bahanganye muri politike inyuma y'igandagurwa y'incungu ya demokarasi nabo bari bafadikanije kurongora igihugu ahavuga ko umucanche wiwe atigeze ashidikanya kwemera ayo mabanga mu gihe yabona neza ko ashobora no kwasiga ubuzima kubwiwe kwa President Ntaryamira atigeze asaba kugenwa muri ayo mabanga akemera kamo atewe n'abanyagihugu bari mu kabaregwa inyuma y'igandagurwa y'indongozi zaramutswe igihugu bigaragaza ko yari afise akaranga kumuhuza Sylvana Ntaryamira arangaruka muri ubwo rwandiko kunama yo kuwa gatanu ndamukiza 1994 yari igenewe gutorera umuti injyane zarangwa mu bihugu by'ibiyaga binini aho anamenyesha ko President Ntaryamira hari amakuru yamubuza kwitaba iyo nama ariko ishaka ryo kubona amahoro n'umutekano bigaruka mu karere no mu Burundi byatumye adahengeshanya kwitaba naho yahavuye ahasiga ubuzima asaba ko ibyo byose byotuma President Ntaryamira ashigwa mu ncungu z'u Burundi nk'incungu y'amahoro no kunywanisha abarundi
urakoze Charles Makota makuru yacu tebandanirize mu gisata c'imibano abakozi bahurikiye muri syndicat Strastet mwishira hamwe setemu basaba kurenganurwa kubijanye n'uturusho bategerezwa kuronswa hamwe no gutegekanirizwa kazoza muri INSS Juvenal Ndayizeye umunyamabanga w'iyo syndicat avuga ko bahisemwe kwandikira ubuyobozi mukuru w'ikigobuha ngo abatunganirize kuko ngo ibibazo byabo bagiye babishikiriza abayobozi batandukanye bari babarongoye ariko ko batige ze babatunganiriza tumukurikire ari kuri micro ya Ezekiel ndi kumwe nayo
tariki 24 z'ukwezi kwa gatano 2019 twabonye decree yo kwa president ijana akakwego gashinze ubusa 79 ivuga gushira hamwe amashira hamwe amwe ya leta ashika atandatu icyo gihe rero twaragize nk'abagwa mu gahondwe uko iyo decree yabonetse tutigeze turonka insiguro yingene bazodushira hamwe kwa bakozi bakurikiye muri ayo mashirahamwe. Aya mashirahamwe atandatu harimo setemu bayashyize hamwe aca aba ikintu bita ubuha. Imbere twari dufite ingorane zirabandanya. Hariho kotizasiyo ya INSS y'imyaka 2017 na 2019. Ayo n'amafaranga atarishwe muri INSS. Hanyuma ica kabiri ni cotisation muri mituelle twebwe kuva 2016 baradukata amahera mugaba yadukase ntashika aho yategezwa kuja mu gigega cha mitiweli. Kabacha habi ngora ni yuko mitiweli dasubila kutubuza. Nuguvuga yuko guhera bibiri na cumi na gatandatu tutigeze tubuzwa n'ishirahamwe rya mitiweli. Gushika uyu munsi. Tukaca dusaba tuti ko badukata ayo mahera akaba yaragenda natwe tukaba tutigeze tuvuzwa dusaba yuko oyadusubiza guhera 2016 gushika uyu munsi
musaba ko ayo mahera yakaswe yoba mwo yasubizwa uno munsi mu yasabande
twe ubu tuyasaba aho tuzoba twegukiye muri obuha kubera sete murumva ntikibaho hari obuha tuvuga tuti obuha ni kituregerariza iduhe ayo mafaranga twakaswe kuko ari umushahara w'abakozi
kuri ivyo bibazo tukaba twarondeye urongo ikigobuha telefone yiwe irahamagara niyitaba mu gisanta c'imigenderanire leta y'u Burundi yarafashe ingingo kwa 72 ntarante okugara ivyimfata kibanza imbebe z'u Burundi Rwanda hamwe n'u Burundi n'igihugu ca Congo muntu mbere yo gukingira abanyagihugu kiza ca Corona mu rwandiko ubushikiranganje bw'imigenderanire bwandikiye kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bujejwe injira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu byo mu buseruko ubushikiranganje bw'imigenderanire busaba ko ibidandazwa biva mu bihugu byo mu karere byinjira mu Burundi bicishwa ku zindi mbibe zuguruye hisunzwe ingingo zo gukingikiza cha corona zafashwe na leta y'u Burundi nubwo biruko leta y'u Burundi yararekuye gusa amakamyo y'ibidandazwa aza mu Burundi mbere yuko iyo ngingo yo kugara imbibe n'u Rwanda hamwe na Kongo ifatwa hamwe n'imiduga yariciye mu Burundi itwaye ibidandazwa mu kurangiza ugo rwandiko leta y'u Burundi yiyemeza kubahiriza amabwirizwa agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gisata c'ubudandaje ubwato buzana canke butwara ibidandazwa hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu nka Tanzania na Zambia uburabandanya bukora bivugwa n'umuyobozi mukuru harabo iby'ikivuko Gerard Nyandwi amenyesha ko umuntu mbere gukingikiza cha coronavirus ubwato buva mu gihugu kibanye cha Congo butacakigwa ku kivuko cha Bujumbura
Vugunde meshi
Imvugo zishira imbere kuzimanganya uwundi mugwi ngo zirangwa n'imvugo z'iterabwoba Chartier niyunge ko umuhinga mu bijanye no gukinga amatati no kuyatatura bidaciye mu ngimba agasigura ka kenshi zikoreshwa kubera ko hagati y'imigwi ibiri habaye ikibazo kimaze igihe kinini kitigeze gitorerwa inyishu nziza umuhuza ataho ahengamiye ngo niwe yoje hagati y'iyo migwi kugira amatata haratorerwa inyishu ngo kuko bitagenze uko hashobora kwaduka imishamiranishikana ku mabiki ivunga n'inkuru tubaza nila mucho.
Imvugo zishira imbere kuzimanganya uwundi mugwi ngo zirahotera agati y'akazi na muntu umuhinga mu gukinga amatati no kuyatatura bidaciye mu ngimba Chartier niyunge ko agasigura ko bazikoresha baba bashaka kwerekana ko bakomeye gusumba abandi aho baba bafise intumbero yo gutera ubwoba no kugabisha
imvugo yo kuzimanganya uwundi mugwi igituma ikoreshwa ni bibazo biba byarabaye mu bantu bishobora kuba biri mu mugwi w'abantu cyangwa mu mugwi itandukanye y'abantu cyangwa mu bantu batandukanye ivyo bibazo bikamara igihe kirekire biraheza bikaca birandaranda bigaheza bigashinga imizi uko biza gushinga imizi niko biza gutuma n'imitima y'abantu bamwe basanzwe bafitaniye ivyo batumvikana ko iza kugaragara hari ibintu ifise hari ibintu yabitse ugasanga uburyo babonana bashika kurugezo atagishobora kwihanganiranira
urwanko ngo ruraheza rugashimangira hagati y'imigwi ibiri ivuga canke ibwigwa imvugo zo kuzimanganya ivyo ngo bigaheza bikadukamwe ubwicanyi
umuntu yari karavuga ngo arashobora kukuzimanganya ntabivuga mu majambo gusa niyo umwegereye arashobora kwerekana ko munyifato utamwigiweyo ashobora kuzimanganya uko baza kuyikoresha kuri barya bariko barayikoreshwa ko nabo bashobora kuca bumva ko vyanka bikunda bategerezwa gukora uko bashoboye kugira ngo bigwanire cyangwa bigwane ko ntibahave babazimanganya kenshi baza guca mu nzira mbi biza kuvyara intambara biza kuvyara ubwicanyi muri ubwo bwicanyi haraza kubaza mfuvyi babapfakazi ibimuga n'ibindi cyumva agahinda kababuza babo agahinda kababuza ivyabo kuko hampande yuko haza kuba ubwicanyi abantu bagapfa hariho nabaza kubura ibintu
ikiyago hagati y'imigwi ibiri ifite ni amatati ngo ni nzira irama
nyifato no kwita nk'umuti no kwigiye cyose abantu by'ukuri bumva ko bafise ibibazo kanaka barakwiye kugira ivyizigiro ko ejo haza birashoboka ko ashoboka gushobora gutorerwa umuti igikuru nuko abantu bimenyereza umuco wo kuganira hanyuma kimenyereza n'umuco ukumvirizanya iki kintu cy'ukumvirizanya ni kintu gikomeye mu buhinga bujyanye no gukinga amatati kuko ukumvirizanya bisigura ko umuntu wese afata umwanya ukumviriza akabakiye cyangwa ikintu kibakiye uriya wundi muntu asanzwe afite ibyo bapfa
umuhinga Chartier niyunge ko agahanura ko mu gihe ikiyago kitoshoboka buca barondera umuhuza kugeza ataho ahengamiye abahuza kugira ashobore kubatorera inyishu y'ikibazo cyabo.
Urakoze honera muco nino kuri nkuru duce dusozera kama kwitwa twabateguriye ndabakengurukire mwego mwese mwere muyateza biri ngengurukire Elia Kadoga yafotogram ashobora kubashikira Ivete nijimbe nako ndabashikiriza no makuru ndabashimiye mugire umutaga mwiza. Oh.